mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramukanye amahoro. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbaha ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Mu Burundi, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yahamagariye bakora mu bucamanza guhagurukira abakora ibyaha bishingiye ku matora. Ni mu nama abagize iyo komisiyo bagiranye n'abacamanza ejo kuwa kane.
Imuranzi mu matora bwa mbere ho hari amategeko atezo gukurikizwa, mugabo kandi harabaho n'amakosa ashobora kuba. Kone kugira ngo bose abo byega babimenye kandi n'ibyo by'amakosa babimenye.
Uwo ni Pierre Claver Kazihise uyobora Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Burundi. Turananyarukira kandi mu Rwanda no muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Ni mu kanya ntimujye kure. Reka ariko mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Fred Turahera. Urakoze Geoffrey Murambabariya Turahera kuyavugwa muri Leta Zunze za Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yaragendeye ejo ku munsi wa kane abasirikare ba Amerika bari muri Afghanistan. Urugendo atashimye ko rujya ahabona ni mu gihe ejo ku munsi wa kane nyene abanyamerika bahimbaza umunsi mukuru wo gushima bita Thanksgiving. Perezida Trump yarahaboneye akaryo ko gutangaza ko leta yiwe igiye gusubira mu biganiro by'amahoro n'abatalibani, kandi ko uwo muhari w'abarwanyi wemeye guhagarika ibirwanisho n'intambara. Aya makuru atangajwe haheze hafi amezi atatu Trump ahagaritse giturumbuka ibiganiro byari bimaze umwaka wose izo mpande zibiri zija zegereje gutera igikumu ku masezerano agamije guhagarika intambara ndende Amerika imaze mu gihe kirekire muri Afghanistan. Nacho ariko abatalibani barashikiriza kuri iryo tangazo rya Perezida Trump. Abategetsi bashasha muri Sudani bategetse jo ku munsi wa kane k'umugambwe wa Omar al-Bashir uhanagurwa kandi n'amatungo yawo yose agafatwa. Ibyo byari byasabwe n'abagiye mu myerekano yaruhiye kumukura ku butegetsi. Perezida Bashir hamwe n'umugambwe wiwe w'abayisilamiste National Congress Party NCP mu mfunyafunyo watwaye Sudani kuva mu kwezi kwa gatandatu itariki 30 umwaka w'1989. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdok yavuze ko iyo ngingo atari ukwihora abahoze bayoboye ico gihugu ariko ari gusubiza ubutunzi abanyagihugu banyazwe. Perezida Bashir ari mu ibohero ku murwa mukuru Khartoum yagirijwe kurya ruswa n'abandi bategetsi bari muri leta yiwe hamwe n'abakuru b'uwo mugambwe nabo nyene bakaba bafunzwe. Leta ya Bolivia yarashikirije ejo kuwa kane ku gihugu cya Mexique kizohura n'ibibazo bikomeye mu gihe ambasade yacyo yo kwanka gutanga abahoze muri leta bahungiye kandi bafise bahungiye muri ambasade kandi bafise umutahe wo kubahagarika. Abategetsi barenga 20 bahoze muri leta y'uwahoze ari perezida w'ico gihugu Evo Morales bahungiye muri ambasade ya Mexique iri ku murwa mukuru La Paz. Imigenderanire hagati ya Bolivia na Mexique yatanguye gutosekara kuvaho Morales ahungiye muri uku kwezi mu kwezi kw'11 itariki ya 10 inyuma y'imyerekano y'abanyagihugu biyamirije ivyavuye mu matora yo mu kwezi kw'10.
Washington ijwi rya Amerika.
Abacijwe umutekano muri Iraq ejo ku munsi wa kane barakoresheje amasasu yica mu gushwiragiza abari mu myerekano bica abantu bashika 40. Ni igitigiri cya mbere kinini cy'abafuye ku munsi umwe gusa kuva iyo myerekano itanguye mu kwezi guheze, nk'uko abategetsi mu bajejwe umutekano hamwe n'abajejwe amagara y'abantu babishikirije. Abashika 25 biciwe mu gisagara cyo mu manuko cya Nasiriya cyonyine ejo ku munsi wa kane, aho abajejwe umutekano bariko baragerageza kuziburura amabarabara hamwe n'ibiraro bija muri ico gisagara byari byazibiwe n'abari mu myerekano. Ishiramwe riharanira agateka ka zina muntu Amnesty International ryari yamirije ubwo bwicanyi ribwita ubwogero bw'amaraso.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ibitigiri vyabahitanywe na nyamugigima muri Albania ejo kuwa kane vyari vyaduze bishika ku bantu 41, ni nyuma yaho hatorewe ibindi biziga 9 mu bibomoke vy'amazu. Iyo nyamugigima ikomeye yabaye ku munsi wa kabiri yaheruka muri ico gihugu haraheze imyaka irenga 30. Umushikiranganji wa mbere wa Albania, Edi Rama, yatumye ko inama ya leta yihute ejo kuwa kane nyene, asaba ko abarukutse baba barahabwa indaro mu mahoteli. Ejo ku munsi wa kane niho Albania nyene yibuka imyaka 100 ironse intahe yo kwikukira. Muri Afrika, isosiyete ya petroli y'igihugu cya Libya NOC yavuze ko gutunganya petroli n'ibiyivamwo byongeye gukora ku ihinguriro rikomeye ry'ico gihugu rya Alfil mu bumanuko bushyira uburengero bw'ico gihugu inyuma y'umunsi ibikorwa bihagaritswe no gushamirana kwa habereye. Iyo sosiyete yabivuze mu itangazo yashize ahabona ku rubuga rwa internet ejo ku munsi wa kane. Abasirikare bashyigikiye Khalifa Haftar bafashe ico kibanza cya Alfil mu ntango z'uyu mwaka kwa gatatu zagirije abarwanyi bashyigikiye leta y'ubumwe bw'Tripoli kuba barahagavye ibitero.
Urakoze Alois Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere tuhere mu Burundi. Nyuma y'ibitero byagabwe mu ishyamba kimeza rya Kibira ni muri komine Mabayi intara ya Cibitoke mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi hari mu ijoro ryo ku ya 16 rishyiriye 17 uku kwezi. Leta y'u Burundi ibicishije ku muvugizi wayo Prosper Ntahorwamiye ejo yasohoye itangazo rishinja u Rwanda ubushotoranyi. Ibiri muri iryo tangazo turabigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Mu rwandiko rwashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Ambassadeur Ezekiel Nibigira, aravuga ko leta y'u Burundi ibabajwe nuko yitabaje imiryango yo mu karere ariko impuruza yayo ntiyumvikane. Ati rero nyuma y'igitero cyagabwe muri komine ya Mabayi mu ijoro ryo ku itariki ya 16 rishyira ya 17, igitero avuga ko cyangije byinshi kandi kikagwamo benshi, leta y'u Burundi yafashe imyanzuro ikurikira kubiye mu ngingo 5. Iya mbere nuko u Burundi bwongeye kwiyemeza kubahiriza amasezerano ku mutekano no kwiterambere mu karere k'ibiyaga bigari n'umugereka protokole wayo werekeye kudatera kimwe mu bihugu no gutabarana, kandi u Burundi bwiyemeje gukomeza gukurikiza andi masezerano yose mpuzamahanga afasha ibihugu kubana neza nta bushotoranyi. Ingingo ya kabiri iravuga ko leta y'u Burundi yamaganye ibi korwa ivuga ko bigayitse bya leta y'u Rwanda byo kwigabaho ibitero. Ingingo ya gatatu ni nayo ikomeye iravuga ko u Burundi butazatega amatwi abashaka kubusomborotsa ariko ko butazihanganira ababutera kari yakageni bukazafata ingamba zikwiye. Naho mu ngingo ya kane leta y'u Burundi yongeye gusaba umuryango w'abibumbye, umuryango w'umwe bw'Afrika ICGLR ndetse n'umuryango w'uburasirazuba bw'Afrika kurangiza inshingano zabo cyane cyane izo kubahiriza amasezerano mpuzamahanga nayo mu karere arebana n'ubutabera, amahoro, kurengera igihugu n'umutekano. Mu ngingo ya gatanu leta y'u Burundi irasaba iyo miryango yose mpuzamahanga ndetse n'iyo mu karere kudakomeza kurebera maze ikamagana ibikorwa by'u Rwanda ivuga ko bigamije guhungabanya u Burundi. Ministre Ezekiel Nibigira arangiza urwandiko rwe aburira umuryango mpuzamahanga ko niba nta gikozwe ibikorwa n'u Rwanda bitabangamiye gusa amahoro n'umutekano u Burundi kwa ahubwo bizahungabanya akarere kose k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwakomeje kuvuga ko nta nyungu rufite mu kwivanga mu bibazo by'u Burundi, ndetse n'icyo gitero kitirirwa u Rwanda hari umutwe witwaje intwaro w'u Burundi wavuze ko wacigabye, ariko kubera ko uru rwandiko rushize ikibazo ku yindi ntera, twagerageje gushaka leta u Rwanda kugira ngo tuyibaze icyo ibitekerezaho. Ntiturabishobora, ariko turakomeza gushaka umuvugizi wayo.
Tukivuga kuri ibyo birego Burundi bushinja u Rwanda rwo rurabihakana. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Urwandiko twarubonye mu binyamakuru kandi ntabwo rwadutangaje kubera ko atari ibintu bishya. Muribuka ko mu mwaka wa 2015 Burundi bwashinje u Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu bidahuye n'ukuri. Ndetse n'umwaka ushize hari inyandiko z'umukuru w'igihugu zagiye zishyirwa mu binyamakuru zivuga ko u Rwanda rutakiri ahubwo a partner state, ahubwo ari an enemy state. Birango ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko mbere na mbere icyo navuga ni uko kushyira mu majwi y'igihugu kuriya kandi nta n'ibimenyetso ufite ni ibintu rwose bitangaje. Ikindi kandi kuba bavuga ibitero birango bagombye kubanza kwibuka ahubwo ibitero byagiye bihera ku butaka bw'u Burundi bigakorerwa u Rwanda by'umutwe wiswe FLN. Ibyo bitero byaturukaga ku butaka bw'u Burundi. Niba rero Abarundi bashishikajwe n'ubusugire bw'igihugu, birango bagomba kuba barahereye aho ngaho babyamagana, aho kugira ngo bashinje u Rwanda ibinyoma nta n'ikimenyetso na kimwe bafite.
Ariko se ko u Burundi buvuga yuko nubwo bwose budashaka kugwa mu byo bisa gasomborotso, ariko buravuga ko ngo butazihanganira ababutera kariya kageni, bukavuga ko buzafata ingamba zikwiye. Ntago mubona ko ibintu bigenda birushaho gufata intera ikomeye hagati y'ibihugu byanyu byombi?
Ibyo ni iby'u Burundi nyine, ku Burundi buvuga ko butazihanganira abarutera. Ibyo ni iby'u Burundi n'igihugu cyose cyavuga. Ngira ngo ibyo ntago bitureba kuko nta gitero u Rwanda rwigeze rugaba ku Burundi.
Ariko se mwebwe ku ruhande rwanyu murinze gute ubusugire bw'u Rwanda n'umutekano w'abanyarwanda?
Turaburinze. Hari imitwe y'iterabwoba n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka karere cyane cyane burasirazuba bwa Congo, ishyigikiwe na Repubulika ya Uganda ndetse ikaba ishyigikiwe na Repubulika y'u Burundi nk'uko byagaragajwe na raporo zitandukanye, harimo na raporo y'akanama k'impuguke k'umuryango w'abibumbye, aho bavuze ko abagize iyi mitwe bamwe bashakwa mu Burundi kugira ngo boherezwe iburasirazuba bwa Kongo. Rero u Rwanda rukaba rurinze imipaka, rukaba rurinze umutekano w'igihugu kuko bigaragara ko hari abatarwifurize neza muri aka karere.
Ariko se ku Burundi bwitabaje umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango yo muri ako karere, mwebwe nk'igihugu cy'u Rwanda iyo miryango kandi mukaba muyihuriyemo, kubera iki mutareba ukuntu mwahura noneho ngo ikibazo mu gicoce mukibonere igisubizo kizakomeza gitutumbe?
Mbere na mbere ntabwo ari ubwa mbere Abarundi bitabaje imiryango mpuzamahanga kandi babigira nkana nta n'ikimenyetso na kimwe bafite. Twebwe rero kwavuze kuva bigitangira yuko ikibazo cy'u Burundi ari ikibazo hagati y'Abarundi, ko bagomba kugikemura hagati yabo, ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ukabigiramo uruhare nk'uko ubifite inshingano. Hari umuhuza washyizweho kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Rero bikaba bibabaje kubona Repubulika y'u Burundi ishaka kutujyana muri icyo kibazo kuva kera. Twebwe rero ni ibintu twirinze kuva kera, twiteguye rwose kubana n'u Burundi. Burundi niburamuka bukemuye ibibazo byarwo, cyane cyane bugahagarika ubufasha butanga kuri imitwe y'iterabwoba ishaka guhungabanya umutekano mu Rwanda.
Ministre Olivier Nduhungirehe, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilo hertz bihumbi 15 namajana 675 na 5 na kilo hertz bihumbi 17 namajana 7 na 3 kumusi wa gatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo hertz 15 180 na kilo hertz 13 633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo hertz 15 466 na kilo hertz 17 533 radio Ijwi America Radio Yany.
Akanama gashinzwe amatora mu Burundi Seni karasaba inzego z'ubutabera kuzakurikiranira hafi ibyaha bishobora kuzaba mu matora y'2020 no guhana abazaba babikoze. Umukuru wako kanama yabivuze ejo kuwa kane mu nama yabahuje n'inzego z'ubutabera. Iyi ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ryabonye ribifashijwemo n'abakunzi baryo, turegezwaho na Desire Hatungimana uri I Kigali mu Rwanda.
Mu ntumbero yo kwitegurira amatora meza y'umwaka w'2020 urongoye umugwi Seni ashikiza ko uno mugwi wateguye amanama kubegwa bose n'amatora. Petero Karaveri Kazihise avuga igituma kuno wa kane hatunganijwe uruganda ku bacamanza.
Twatunganije uruganda rw'inzego nkuru z'ubutungane kugira ngo dushobore guhanahana ibyiyumviro ku byerekeye amategeko agenga amatora mu gihugu cyacu. Ibyo bikaba byabaye ngombwa kugira ngo ayo mategeko amenyekane neza, kandi hariho n'izindi ngana zo tunganya hagati mu gihugu kugira abegwa bose n'amatora, harimwo n'abajejwe ubutungane babimenye. Murazi mu matora bwa mbere ho hariho amategeko atezo gukurikizwa, mugabo kandi harabaho n'amakosa ashobora kuba. Ivyo rero inzungana zitegurwa no kugira ngo bose abo vyega babimenye, kandi n'ivyo vy'amakosa babimenye kugira ngo igihe kigeze amatora ageze maze baze bakurikirana ayo matora kugira ngo amatora agende neza.
Abacamanza bakuru bakuru nibo bitavye urwo ruganda bakengurutse ko bahawe izo nyigisho, ariko bagasaba ko zohabwa n'abandi bacamanza bato bato mu ntumbero yo gutahura ibyo bahamagariwe gukora.
Bagasaba yuko izo nyigisho cyane cyane des infractions electorales uretse yuko abari ngaha les présidents des tribunaux de grande instance, des cours d'affaires, des procureurs généraux, des cours d'affaires nanas, des procureurs de la République Banga, uretse yuko kubasaba ko bazozisabikanyiriza aho bakorana mugandi basabye ko byoba byiza onivo ya Seni hatunganijwe des ateliers au chef de province de toutes les provinces kugira ngo abacamanza bazihabe.
Ku ruhande rw'umugwi Seni bakira neza ibisabwa n'abo bacamanza. Komiseri ya Sainte Niyonzima umwe mu bakomiseri b'uwo mugwi asaba abahawe icigwa kuba barahimiriza abo bakorana. Aho ni mu kurindira ko umugwi Seni wishikira mu gihugu hagati.
Nisho nanje nagira ndabasabe nuko abari ngaha aho baje bava bagerageza kwigisha abo bakorana ho nyene baje bava ho nyene hama kubijanye na tribunaux de résidence atababaserukiye tuzotunganya izindi nyigisho mu materie regionaux, kandi ni vuba ho tuzotumira abakuru b'amasentare y'intango n'aba OPG bo ku makomune hamwe n'ujya rongoye igipolisi muri komune azoba ari hari. Abazoba basigaye bataserukiwe ngaha bazoba bari mwizo zo mu materie regionaux.
Abacamanza bashima ivyavuguye mu ruganda rw'umunsi ujejwe amatora mu Burundi bavuga ko bafise ingorane yo gushira mu ngiro amategeko mpanavyaha vyo mu matora. Akaroro gatangwa na Isaac Kubwayo wo muri parke nkuru y'igihugu.
Ingenzi jurisdiction nta kibazo kireke iteye urakubijanye na immunite ni ubonwe ko hari kibazo kuko immunite iragoye igera turavye inzego zijamo byo byo mu bitangira ku muco uyuhe konzi ko muri kanse hariho aho byigeze gushika umupolisi n'umushinga amateka bahurira mu cyakimwe mugo umupolisi arasigara ku mushinga amateka biragora.
Mu mugwi Seni bagasaba abacamanza kwitura inzego aba bafise ubudahangagwa baba bakoreramwo kugira bagire icyo babafashije imbere y'uko ubutungane bukora. Ya Sainte Niyonzima n'umwe mu bakomiseri mu mugwi ujejwe amatora mu Burundi.
Immunite yabivuze ko bigora n'ubwo procedure hayizi mugabo mushamugerageza mu rya mwanya nyene mukabanza gusaba iyo uwo muntu akorera bamukure ko immunite murabizi ari umudepite cyangwa umusenateri iyo ubisabira ari uwo muri seni ho bizobagora twe muza hajya biro turindwi bane bashobora kutemeza aho bigenda bihetse
umukuru mu gwiseni afite icyo asaba abo bacamanza bakuru bakuru mu gihe hari abari mu migambwe kazise Petero Caraveri abasaba kuzokora ibyo basabwa ataho begamiye
kwabahamagaye nk'abajeje ubutungane tukaba twibaza yuko ari abantu bazi kwigengesera kugira ngo koko bakore umurimo wabo bakore ibanga ryabo uko bitegerezwa nuko rero twe tutabyishe amategeko bakayamenya nabo nyene kugira ngo nabo nyene kumbure ntibazi bayarenge gihe nabo bafise kumbure ibindi bariko baraharanira
umukuru w'umugwiseni akavuga ko mu ntango z'umwaka uza w'2020 umugwarongoye uzotunganya ihimirizwa ku banyagihugu muri rusangi kubijanye n'amategeko mpanavyaha y'imbere mu matora n'inyuma yayo Kazihisa akamenyesha ko umugwarongoye uzobicisha mu binyamakuru mu maradiyo hamwe n'imbonesha kure
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ihuriro ry'urubyiruko rw'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo riratabariza bavanywe mu byabo n'intambara zo mu misozi miremire ya Minembwe. Abakuri iryo huriro baravuga ko uretse ibihumbi by'abari mu nkambi, ubuhari n'ikibazo cy'abakiriwe n'imiryango nayo isanzwe ari iy'abantaho nikora ku buryo imibereho ibagoye cyane. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima.
Twatumye abantu bacu ba dynamique de jeunes b'umurenge baje kwirandira konti na situation mu Minembwe. Pour être sincère nuko buri menage byibura ifite 5 familles d'accueil.
Uwo ni Biganiro Emile uyobora ihuriro Dynamique des Jeunes Banyamurenge ubumwe ihuza urubyiruko rw'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo ku ishami ryaryo ry'umujyi wa Bukavu. Aragaruka ku ngorana bavanywe mu byabo n'izo ntambara zo mu misozi miremire ya Minembwe bakomeje guhura nazo ariko kandi zidasiga nabo mu miryango y'abakiriye.
Kuko abo bantu bafite ibibazo by'ubuvuzi, bafite ibibazo by'imirire, bafite ibibazo by'imyambaro yo kubata ibintu byose n'abantu bari konfronte n'ubukene bukomeye kuko ibintu byabo byose byaranyazwe n'abantu bari mu bibazo biteye ubwoba.
Mu gushakisha ko bageraho babona umutekano n'ituze hari abamaze guhungira ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo Bukavu. Ahi Bukavu iyo bahageze bakirwa n'abandi banyamurenge basanzwe batuye ku buryo ushobora gusanga hari ingo zakiriye abantu barenga 10 bakaba babana mu nzu imwe. Mu gushaka kureba uko icyo kibazo giteye ijwi rya Amerika yasuye imwe muri iyo miryango. Mwageze hano ryari?
Tugize hano nk'amaye nk'abiri ibyumweru bibiri aho twari turi twaratewe duterwa na bamayimayi badusanze twari turagiye bahita barasinka n'ahantu hita mushakira twumva amasasi ruguru iyo twagashaka dusanga barashe impunzi zari zihunze zigiye ahantu bita kuri Kirumba noneho turava ngo reka duhunge tuje za Kirumba turagenda iyo twagashaka kuri Kirumba naho tutaramara ibyumweru bibiri naho turasa turaterwa barasira abantu banyagira inka.
Aba baza mu byiciro binyuranye by'imyaka kuva ku bana kugera ku basaza n'abakecuru bavuga ko intambara yabatesheje buri kimwe icyo bakoze gusa ari ugukiza amagara.
Badutwikiye n'ibintu amahozu barayatwiba n'ibintu byo mu nzu batwika n'imyaka nta kintu na kimwe twashikanye.
Je nani Kirumba gene kuko naho hayibona ariko nyine kubera yibita konta akantu pi kagatwe twataramara afa amezi 3 baradusenyeye ko turahonga manaki tubi mbabare zirahonga
nari mfite nka 50 nene 50 zose ziragenda turahonga aduhonga kuri Kirumba n'abadutera kandi kandi adutera ni leta yari turahonga ngo duhonge kumuramza niko kuza umugore arazimira yagize iminsi ine yarazibiye.
Ku miryango baza basanga kwita kuri aba bantu nabo basanzwe nta mikora bahagije bafite ntibiboroheye, gusa barabikora.
Ni ukurara aha ngaha bose baryamye hano ku ntuzi hasi. Ca kabiri n'ibiryo byonyine biragoye mu biryo umuntu atabashoboye n'ubwiwe ugasubira ngo bisangire n'undi. Ariko rero kubwo kwihanganirana turabihanganiye.
Ntabwo bitworoheye nyine, ariko nta kundi twabifata kuko baje bakuwe mu byabo nta kantu bafite. Kuko hari benshi baza badafite n'agahuzo ko kwambara, nta bushobozi nyine bafite. Niyo mpamvu tubakira natwe suko tuba dushoboye, ariko icyo dufite cyose turagisangira kuko ntako twabona tubagira.
Turapfundikanya nyine, turatujya ibyo tubonye tugasangira. Basanze turi abantu 10 barenga baduhungiraho, nta kundi twari kubigira.
Abayoboye ihuriro ry'urubyiruko rw'Abanyamurenge i Bukavu bavuga ko kuva mu mezi abiri ashize imiryango hafi 1000 imaze guhungira i Bukavu muri ubu buryo. Muri aba harimo abahacumbika by'igihe gito bashakisha uko bakomeza bahungira mu bihugu bituranyi, ariko hari n'ababuraho kwerekeza bakagumaho. Mbere bigitangira byasaga naho byoroheje kuko bazaga ari bake, ariko kuri ubu imwe mu miryango iragenda inanirwa.
Iyo umuntu yakira amamenaje 10 bwaca kakira 20 bwaca kakira amamenaje 15 bageze aho bananirwa. Ni ngombwa yuko dutekereza kureba ahantu abo bantu bakwakirirwa hamwe kugira ngo bazabonane ubufasha bukwiriye bari hamwe. Kuva icyo gihe rero rwa ngo baraza bakakirirwa kuri kanisa rya Source de Sadi, aho niho tugerageza kubaza ubufasha bw'ibanze, amazi yo koga, imiti yo kunywa ku barwaye, ibyo kurya. Udafite akambaro tukareba ukuntu yabona n'umwambaro.
Yaba aba bavanywe mu byabo n'intambara ndetse n'imiryango yabakiriye, barasaba imiryango nterankunga kubagoboka, ariko kandi bagasaba ko Leta n'amahanga bagira icyo bakoze intambara zigahagarara.
Bafite abana bagomba kwiga bataye amashuri, biragoye nyine. Nuba abana baricaye, aje nta myambaro, ntibariga, baricaye barategereje.
Tukaba twotakira amahanga ngo badutabare, batugirire neza, turebe ko abantu bosubira bakagira umutekano. Bamaganye iyo ntambara, bashobore kudukorera icyo bashobora cyose kugira ngo abantu batekane, tubone amahoro, abantu basubire bongere bubake.
Imirwano mu misozi miremire ya Minembwe imaze amezi arenga 6 yongeye kubura. Muri ayo mezi abavanywe mu byabo bakomeza kwiyongera, ariko bahungira imbere mu gihugu ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Abahunga bavuga ko baterwa n'inyeshyamba za Mai Mai hamwe n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bushyira amajyepfo ya Kongo. Imiryango iharanira inyungu zabo mu bwoko bw'Abanyamurenge igatunga gatoki inzego z'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwirengagiza itotezwa abo bakorerwa muri izo ntambara zayogoje ku karere. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, i Bukavu muri Kivu y'Epfo.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Inshuti mukomeje gukurikirana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika, tubashimire ko mwabanye natwe muri amakuru tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu biri imbere. Nshimire bagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma. Nshimire na Fatou Alimas Kalala wamfashije kwegeranya aya makuru, hamwe na Eddie Rwema wari uyahagarariye kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mwiriranwa amahoro n'amahirwe. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.